Radio Indundi Culture amakuru mu Kirundi.
Turabaye mwiriwe tunabaye ikaze muri aya makuru mu rurimi rw'Ikirundi twabateguriye kuri uyu mugoro wa kuri uyu wa gatatu ashimikiye hanini kuri ibi bikuru bikuru. Hari amashuri shingiro n'inyuma yayo muri iki gihe cy'imyamamazo mu gihugu ariko akoresha abanyeshuri mu bikorwa bya politike. Ibyo bikaba biriko bituma urunani FENASEBE rw'amashyirahamwe bakorera mu gisata cy'indero rw'idoga bikunyurwa n'uko hari n'abigisha basa n'abataye akazi bigira muri iyo myiyamamazo. Abidoga sabo gusa na bamwe mu bakora urudandazwa rw'inzoga y'ibitoke iganywe kavukire bakorera inyeshenza komine Mugina intara ya Cibitoke baridoga ko urwo rudandazwa ruriko rusubira nyuma. Imvo ni ukubura iyo bashorera inzoga izwi nka rugombo iyo yababanye nyinshi. Nabo bose bidoga hari abandi bo bafise ibyo bashima. Aho ni nk'ababaca nk'abakorera ku ibarabara rya 15 muri zone Marambya komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura bashima ko ririko rirasanurwa mu gihe ryari rimaze igihe rimeze nabi ryakunda no guteza amasanganya. Ibyo byose ni muri aya makuru ahagarariwe mu buhinga bw'ivyuma na Matiyabo na Yesu. Iri jwi ni Odironkeje Imana mu kanya mu yaramvuye
Radio Indundi Culture.
Nari mpejeje kubibamenyesha mu ngingo nkuru nkuru z'ano makuru. Hari amashuri muri iki gihe cy'imyamamazo y'amatora yimirije ariko akoresha abanyeshuri mu bikorwa bya politike. Ibyo nibishikirizwa n'ihuriro ry'amashyirahamwe y'abakorera mu gisata cy'indero mu Burundi FENASEBE rinegura ko hari n'abigisha basa n'abataye akazi kugira bigire mu myiyamamazo. Antoine Manuma arongoye FENASEBE asaba bajejwe indero ko bafise ibanga rihambaye na cyane cyane ku bibazo bya leta kuba abanyeshuri mu myaka y'icyenda ya shure shingiro n'irangiza iryo shure shingiro yegereje. Kurikira Antoine Manuma arongoye urunani FENASEBE.
Amashure tumaze kumenya ibikorwa by'imyamamazo byakorewemo canke bigatuma amashure adakora neza ni nka Lycée Saint-Luc y'Inyabiharage muri Gitega, ni nka Lycée Communal Mpanda muri Province ya Bubanza. Ni amashure atari make yo ku murwa mukuru w'intara ya Makamba, ni amashure atari make yo mu makomine ya Mukike na Mugongomanga mu ntara ya Bujumbura, ariko n'ahandi bikaba bivugwa. Mu biyamamaza harimo abigisha kandi n'uburenganzira bwabo, ariko bibuke ko bagumana ibanga ryo kurerera kazoza k'igihugu. Muri kino gihe umwaka w'ishure wa 2024 ushira 2025 uri kurarangira, ntibibagere ko bategerezwa kurangiza indinganizo z'ibyigwa n'amashure y'inyuma y'ishure shingiro babashe guhiganwa mu bibazo bibaha uburenganzira bwo kubandanya. Abigisha n'abayobozi b'amashuri bo kwirinda gusuka urwaruka bajejwe mu bikorwa vya politike, ariko tumaze kumva ko mu mashuri menshi rimaze kurengwa ko ababikora bamenye ko atawuri hejuru y'amategeko. Urunani rw'abasendika yo mu gisata c'indero n'inyigisho mu Burundi FENASEBE tugasaba nyabona yuko amategeko yo kubahirizwa, urwaruka rutekanye, urwaruka rufise ubumenyi n'ubushobozi bukwiye niko igihugu gikeneye kugira tuzoshike kuri ya mahangiro iterambere.
Ariko rero ha twobibutsa ko kuva kuwa 9 rusama turimwe umukuru w'igihugu yari yamirije ibikorwa by'abiyamamaza bahungabanye iyindi mirimo itajanye n'ivyo. Mu ijambo yashikirije ico gihana atanguza icese ibikorwa by'imyiyamamazo ku mugwa mukuru wa politike Gitega Evariste Ndayishimiye yari hanije n'abakoresha imvugo ityo za abandi, yongera hamagarira amashirahamwe adaharanira ibibanza vya politike kuja rakebura. Atwashimye kugaruka ku gice c'iryo jambo rya Perezida Evariste Ndayishimiye.
Ibikorwa byo kwiyamamaza bizo imisi yose kuvisa 12 z'igitondo gushika isaha 12 zo kumugoroba, ari turirinda gusanga abantu ku kivi kuko ko bari kubasamaza. Uba barundi baramaze kuja ku kivi, hari abatazokenera kuza hariya ku kibuga, ahubwo bazobirabira mu nyamakuru batanze kuruhuka. Muririnda rero kuja ku bikorwa by'abantu ngo mugiye kwiyamamarizaho kuko mwamugiye kubasamaza. Ibi bandi yamamarizamwo bitegereza kuba bizwi kugira abajeje intwaro bashobore gutunganya ibijyanye n'umutekano w'abiyamamaza, ndetse kugira ntihagire abatora ikibanza kimwe mu kiringo kimwe. Abiyamamaza babikora mu rupfasoni rwamye ruranga Abarundi mu kwirinda gutukana no kwambikana ibara. Abenegihugu nibo bazi umuhizi botora atawurinze kubakevya canke kubatera ubwoba abarundi ntibatora umutukanyi amashyirahamwe aharanira ineza ya bose asabwa gukurikirana ingene imyamamazo izoba iri kuragenda abo bazobona bariko baraca kubiri n'amategeko babakebure bagaruke ku murongo ahatubwira cyane cyane nibaze baraturabira kugira ngo nabo nyine bafashe gukebura abarengeje urugero nabo babashengeze kugira ngo bahanwe n'amategeko y'igihugu
Nayo ubuyobozi bwa kaminuza y'u Burundi nabwo bwihaniza abanyeshure bagitwagwa n'ibikorwa by'abanyepolitike gusumba ibijanye n'ibyigwa bajejwe muri kino gihe kigana amatora umuyobozi w'iyo kaminuza ya leta anegura n'abahohotera bagenzi babo Audace Manirambona ahubwo abahamagarira kugumiza imbere y'ibyo bakora kazoza kabo reka tumukurikire
abanyeshure bari mu kwishuri kugira ngo bategure kazoza kabo bwa mbere hanyuma bongere bategure kazoza kigihugu rero ibi nibihe bikomeye cyane bategezwa kwiyubaha kugira ngo ntibatwagwe n'abanyepolitike n'ivyiyumviro bidafashe bakome kuri ico kivuga ariko kandi bibuke yuko kubana neza gusoneranira ari ibintu bikomeye cyane kuko amatora araza ejo agahera tukaguma tubanye kandi tukama dukerenanye uwo muntu ashobora kuguhenda ubu akagutwara yononye kazoza kawe asho azobagufashije bamenye yuko kazoza kabo katazotangwa n'abandi ariko nabo bategezwa kugategura kandi bakagategura binyumviye
naye imisi cyenda irarangiye gushika kuri uyu wa gatatu mu gihugu haba imyiyamamazo kuba ariko bahiganirwa ibibanza by'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine mu matora yimirije ku wa gatanu ruheshi kuza ishyirahamwe Parseme gishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo rinegura muri rusange ingene iyo myiyamamazo iri kiragenda rikibaza ko igihugu gishobora gusubira mu ntwaro y'umugambwe umwe mu kiganiro n'abamenyeshamakuru co kuri uyu wa gatatu Faustin Ndikumana rirongoye yasabye ko abariko bariyamamaza boja barashinga shiri imbere kwerekana ubushobozi bwabo
kuko turinjira ahubwo umwe mu muganwe turavye ni mu muganwe wabona ku mateleviziyo cyane n'iki ugira kabiri nuko ari imyemamaze bikira gukomeye ngo n'amatora y'umukuru w'igihugu urabona n'umukuru w'igihugu hose amashyi mateka bateza kuri president imbere y'abagiriri nubwo bari ku mariste na vya mariste turavita bamaze iki bashoboye ifite manda nationale na ifite manda y'umuganga mushinga mateka kandi bya baka tugeze tuzoje ngira ama commission d'enquête twarabiri gitume gitoro tutari gukiraboneka akarenga tuzogacungira gutya ibyo gupfungira abantu busa gacura barekuye amatora imiliyaridi 70 hafi bijase utavuze umwanya abantu abakozi ba leta baca bata bakurikira ibyo amatora yamabije y'imiryango usaba bati kotiza subira bikoreshwa by'imodoka za leta ni ukuvuga yuko n'ibitoro bishobora kuba ari ibyo bitoro ku ibyari ni rimwe rero by'umuganwa wari bo muri poronayi kandi noneho umunyepolitike ari kariya namaze tugifise amafaranga ari mu bubiko y'ibanyiguru igihugu atarenze 2 kwinjiza ibintu mu gihugu aho mvuze kuvuga ngo hari ibintu bishobora kubakwa bitangaza bishoboka ibiciro biduha kuri 40% kurenga 10 honyene ibindi bihugu biba byamaze gutabara ntanu cyo banabivuga ngo aya mahera agaciro abo gataye ahantu tutavuze rimwe by'umwimbo nk'igihugu bya pibi ibyo kiri munsi ya 300 turi pesi kabanye hanyuma ikindi ubunukora bwa ngo hariya ngo batera amakarata abantu bateye ubwoba abantu bakumva kuri urindira ati anketi yahanywe ari biruka bwo cyangwa rero yari nk'abatavuga rwa leta agize be nibyo nibishire mu kibanza cy'abantu habaye kudahana niyo urumva cyo ikibazo kwera
Radio Indundi Culture
Amakuru yacu kuri Radio Indundi Culture arabandanya mukayumva kuri FM 88 nibice 2 muri mu gisagara ca Bujumbura muzindi ntara muratwumva kuri 99.9 mu makungu mukatwumva kuri Indundi Culture akaburungu kome mu bijanye n'ubutungane igihano cyo gufungwa imyaka 20 nico sendare nkuru y'igihugu ya Rutana yaciriye kuri uyu wa gatatu mugabazwe ku izina rya Turufu Ndayishimiye w'imyaka 23 avuga ku mutumba Giharo Zone na commune Giharo y'intara ya Rutana yagi we n'icyaha cyo kwica umubyeyi wiwe Merance Ndikumana w'imyaka 80 kuwa 15 rusamo no mwaka mu kwibisa ikibando mu mutwe nyine kwagigwa n'icyo cyaha yaburanye yemera icyo cyaha avuga ko yamwishe kugira ngo atorane ibisigi mu gihe yari umwana w'ikinege nayo bamwe mu banyagihugu baba kwibarabara rya 15 ryo muri zone Maramvya ni muri commune Mutimbo z'intara ya Bujumbura barashimishwa n'ibikorwa byo kubaka iryo barabara mu gihe bashikiriza ko ryahora rirangwamo ibi nogo byatuma habana amasanganya ariko bagasaba ko ryo kubakwa mu buryo bushemeye gusumba uburongozi bwa commune Mutimbozi muri yo ntara nyene ya Bujumbura bwo bwemeza ko rizoshigwamwo tubuye buye tuzwi nka kariyeri Kreli ya Kankundi
Umunara vya igyo barabara gicumi na gatanu ryo mu Maramvya aho rihera kuva kuri rikuru ry'igihugu nomero 9 imbere y'ikibuga c'indege Melchior Ndadaye umuntu abona gusa ibimashini n'ibiduga biguma biseha amabuye n'imisenyi iri kwifasha mu iyubakwa ry'imiserege impande zose z'igyo barabara abarikoresha bariruhutsa ku igyo barabara ririko rirubakwa mu gihe bavuga ko ryahora ryuzuyemo ibinogo rikanateza amasanganya
ratigende aha anya kare amazi twe tushuye mu kino amazi y'imvura ikuye gusa twaratwaga udafisi botine ntiwacha hano muga nko bubonya kubera bari kubara riko ibintu bimeze neza frame turabishima kubera urabona bace bacha n'imiserege amazi arahita aho bataraheza kuyubaka mugabo bimeze neza baba hakongera nyene abantu bera nyene urabona hari bishimo byishi aha anyi base yadimezera bi frame
yo lekana kamara maza byari biteye isoni hari hameze nabi cyane
hari binziba mazi mabi cyane batwahonyuramwo nibiteye isoni ahuko
biraza uye bashambo ambaye kanzu bategezwa kuyambura kubera yuko yabagyuzi ibyondo gusa
ya andi nyene izuba ribaye gishi nyene ivumbi twebwe abantu tudanaza ibintu by'ibiribwa bico sanga tugo turagaburira abantu ivumbi gusa
abo banyamaramvya abo mini komine mutimbuzi ntara ya Bujumbura bavuga ko imigenderanire n'imirimo yabo igiye koroha
urudandaze nyine ibinyene byiwanje ushaka no kuduga nyine rugatera indera bero urabona ubu ni barabara rihita neza ragenda neza
ivyo bikaba biruko mu gihe bashikiriza ko iryo barabara atarugambere rikozwe abo banyagihugu basaba ko uburyo kogwa mu buryo bushemeye
nahambere bari barikoze bamaze kurikora bari gumiza uko bisho biriyongera cyo risubira gucika ibinogo nyine cyo mbona kugira ntize risubire gucika binoko urisha makantu kaburi imbyambwe kariyeri
n'ivyamwe nyene bafunwa bashyira nyambari kaburi mbonya mbari pave usanga ibi yo kwimvura izogwa tubona ivyondo imvura yake kugwa tubonye zuba tubona ivumbi rirenze mubashyira pave cyaye kaburi
umuhanuzi wa musanero wa komine mutimbuzi ajeje ibibazo bijanye na politike imibano intwaro hamwe n'amategeko Joel Habiyambere arahumuriza kwiryo barabara rigiye gushigwamo kariyeri kuva aho rihanyuka ku barabara y'igihugu nomero 9 gushika ku barabara y'igihugu nomero 5 ibikorwa byo gukora ibarabara ry'15 ryo mu Maramvya bitegekanywa ko bizorangira mu kwezi kw'9 uyu mwaka
Kreli ya Kankundi urakenuye bamwe mu bakora rudandazwa rw'inzoga y'ibitoke ku isoko yayitwa Nyeshenza komine Mugina intara ya Cibitoke bavuga ko ugo rudandazwa muri kino gihe rusa n'ugwagiye rurasubira inyuma imvo nuko babura isoko iyo nzoga izwi nka rugombo yababanye nyinshi ku isoko gutyo bakabura abayibagurira ibyo biranemezwa n'urongo iyo soko avuga ko ubu abaza kugura iyo nzoga bagwiriyemo abava mu gisagara cha Bujumbura ubu bagabanutse ni nkuru ya EJD nahayo
hano ndi mu isoko ya Nyeshenza muri komine Mugina intara ya Cibitoke uburengero bw'u Burundi Nyeshenza izwi cyane kubera urudandazwa rw'inzoga y'ibitoke ariyo rugombo rumaze imyaka ruhakoregwa misaze tatu zishira zine zo mu gitondo abagabo cyo kimwe n'abakenyezi baranyuragiranwa muri iyo soko y'inzoga ikorera hanze gato y'isoko ya Kijambere iruhande y'ibarabara bamwe bamaze kugurisha abandi baraciteza ababagurira bano bihutira kugurisha kuko nk'uko babitubwiye iyo soko iremura kare abo badandaza ariko bidoga ko ubwo rudandazwa rwabo rusano ruriko rurasubira inyuma kuko aba bashorera baganutse muri ino myaka Eliane ntibibuka w'imyaka 70 avuga ko amazi imyaka myinshi akora ugo rudandazwa
twe twavutse nyene ba mama bagana natwe tucyadutangira kugana none umva no cyamenye imyaka ndaruganye none ya 30 nkiyo byabonetse urakora mu bido zibiri wagwarugyoshe nk'isongo kubera tutaba twashizemo amazi bado ha 30 barutera rusubira inyuma urumukene urumva nyene ugo muri wawu imbo birati ya mwisoko tukabura mahere ugacuhombi ufise agatahe gake naho zabazi gyoshe byabaye byinshi nta mahera turonka
bamwe muri abo bakuru rudandazwa rw'inzoga y'ibitoka inyeshenza babona ko amafaranga bakura muri uru rudandazwa ari make kwera ibiciro ku bindi bidandazwa muri no myaka byagiye biduga nkuko vyemezwa na Beatrice Burikukiye akora urwo rudandaza
kera twararonka amahera make mugwa rafise akamaro ariko ubu rero ushaka uronke menshi nta kintu kero ramwe nuko waguha ibido amafaranga 70 ya 60 yarafise akamaro ariko urabona ntugenda mu isoko ngura nk'imikeke 5000 ntawo yikura
Gabriel Bimenyimana ari mu baganiye nzoga akayishora kuri iyo soko avuga ko arabadebukiwe no kugwiza umwimbo w'ibitoke kubera gusubira inyuma ku biciro vy'iyo nzoga
ubigitoki bijanye n'ibinye byo kudiba washaka gutera igitoka cha kireka chareka kuko burya kwa kangaye zasubira inyuma zose leta nirabukunge nihindura bino bintu kino kintu kiwacu mu kibitoki kironka gaciye
ukugabanuka kwa gurico kidandazwa kuri iyo soko kuremezwa na Emmanuel Habiyambere aramutse iyo soko ya Nyeshenza
mbere imiduga haraza imiduga 10 haraza imiduga 10 cyabyumvikana ko ubitangana no buhaza 6 5 4 ucyo
bamwe muri abo badandaza biyo nzuga ariko bagiriza bamwe mu bayirangurira kuri iyo soko bava mu gisagara cha Bujumbura gushinga ibiciro bituma bahitanwa kutagurisha ibituzo bigaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma
Naho mubijanye n'ibidukikije bamwe mu bakora mu mahinguriro mu Burundi baridoga kubera kubura ibikoresho bibakingira mu kazi ibyo n'ivyashikirijwe mu nama yo guhimiriza amahinguriro kubijanye n'ibidukikije n'imibano hagati y'ishirahamwe ry'abakoresha mu Burundi n'abaserukiye amashirahamwe kuri uyu wa gatatu bamwe muri abo bakozi bavuga ko amahinguriro atabubahiriza amategeko mpuzamakungu ajanye n'ibidukikije yabwirizwa kwisunga ibyo gutanga amakora janye nukono ni biduki kije leki inguru tuibadze mugenzu wacu Diodone niyo yazigamiye
bamwe muri abo bidogere mu mahinguriro bakorera yo none bidukikije bavuga ko araho badakingirwa mu kazi kabo ka misi yose babona kwishiramo byose ryo kuyisuzuma rikarabicogorwa hamari gafata ingingo zibereye ku neza y'abakozi aryo no ku neza y'ibidukikije nkuko uyu ahavyerekana
ingingo zofatwa bijanye no gufasha yuko environment yacu ubu aho tubaye homera neza abo twumvise muri Cogerco ngene bakora les conditions de travail ugasanga ntibafise les protections kugira ngo bashore guhema neza ivyo vyose nibintu ishira hamwe byose litegerezwa kuraba gisata cajyo cokogwa kugira ngo ibintu bibye mu ntumbero
abakora ayo mahinguriro naho biruko basaba inzego zibijejwe gufata ingingo kuyadakurikiza amasezerano mpuzamakungu ajejwe gukingira ibidukikije nkuko bikorwa mu bindi bihugu aha uyatanga akarero kamatagisa atangishwa ku mahinguriro yonone ibidukikije gusumba yandi
ahandi ngira ngo baragezaho bavuga bati wewe uza kwica kirere gusumba abandi bagaca bashiraho taxi iza kurepara ivyo yononye hanyuma nabantu bagashiraho ma opito wewe upuri wa cyane ushora gutera ingwara izinizi uje hamwe mu entreprise mukora ivyo mushireho hopitali zogerageza gufasha gucungera no byagira intambara ibitera ivyo bintu mukora
mwishiramwe njabakoresha mu Burundi AEB banegura ko gushika ubu ko tabahinga na cyane cyane abaganga bazi bijanye n'indwara zituruka ku kazi biturutse kuhindagurika ry'ibidukikije munyamahanga mukuru wajyo Gaspar Nzisabira ari nasaba leta y'u Burundi gushiramo ingufu kugira ngo hinga baboneke muri ico gisata
muri ivyo bintu ntabahinga bahari ngabaganga bazi indwara zituruka ku kazi bagaca rero bigisha nabandi bazi vya polision yono ni kirere ivyo bintu ibindi bihugu byose biriko bishiramwe ingufu Burundi nabwo ushiremwe ingufu
mu mahinguriro akorera mu Burundi ishiramwe rihingura ibinyobwa bahahudi akaba ariyo ryonyene ifise umuhinga w'umuganga jeje gukurikirana indwara ziturutse kuhindagurika ry'ibidukikije naye amashiramwe ya Savonoro runanirwa amasendika y'abakozi kosibulifadikanije n'ishiramwe ry'abakoresha mu Burundi AEB akaba afise abatarenga babiri naho nyina ariko baravyigishwa
Dieu Donné niyanzigamiye urakenuye ari nahano turangirije amakuru twari twabateguriye muri mwe kirundi yo kuri uyu mugoroba mwingurukire bagenzanje bamfashije kuyatororokanya mwingurukire kandi Matiya bona Yesu yamfashije amajwi arabashikira Odironke Jimana nayo abashikirije ndabifuriza amahoro wanyu mubandanye mu gihugu n'ibiganiro bya Radio Indundi Kiritu